Mandanya kumviriza ijwi rya Amerika. Amahoro tute bakunze muteza amatwi ibiganiro vya Radio Ijwi ry'Amerika risamira ni Washington DC mu kirundi ni kinyarwanda hano muri siya 18 muri komenaje we Diane na Hazwe ndongoye ibiganiro vy'uno mwanya ikaze kuri mwebwe mwaduhisemo
naho twonyarutsa gute aya mashuri yo kumugoroba ntushobora guheza umwaka mu mezi adashika 18 gukurabona mwiga umwanya muto kumugoroba mufisa amasaha make.
Uyu ni Professeur Evariste Ngayimpenda arongoye kaminuza yigenga y'ikiyaga Tanganyika mu gihugu cy'u Burundi avuga tumwe mu tunenge twatowe makaminuza yigisha mu ijoro. Iyo nkuru iri muzo tugaruka ko mu kanya muraguma hagufi ya maradiyo yanyu tuza kubabwira n'ivyerekeye ishingurwa ry'umuvyeyi w'incungu ya demokarasi y'u Burundi mu gihugu cy'u Burundi y'u Burundi Perezida Melchior Ndadaye ikaze kandi. Ariko mu nkundire imbere yuko ndababwira ibyo byose nce ku masonga n'ibindi ndabafitiye ntarinze ndagaruka ko mbanze ndababwire muri make ku igitero cy'umwe yahuze w'umugore mu ikambi y'abatejejwe izabo mu gisagara cha Maiduguri mu buraruko bushira ubuseruko bwa Nigeria kuri no wa gatatu cahitanye abagera kuri bane. Ivyo byashikije n'abajejwe gutabara bavuze ko ico gitero cakozwe na Boko Haram. Uwo mu mwiyahuzi yasimvye uruzitiro rw'iyo kambi yahitwa Daruri hiri mu micungararo y'ico gisagara ambizi joro masaha yaho acaturitsa bombe yarafise mu mpunzi nkuko bishikirizwa na Garba Idriss Garga arongoye ikigo kijeje gutunganya ibikorwa byo gutabara mu gice cy'uburaruko bwa Nigeria. Umushinga ntayongeye ko abana bace bitaba imana ako kanya abandi 44 barakomereka bamwe bakaba bababaye cyane. Ivyo bitero biba mu gihe abasirikare ba Nigeria biyemeje ibikorwa byo gukura Boko Haram mu ishamba rya Sambisa. Umutekano sanwagarutse mu gisagara cha Saint-Louis ni mu buraruko bwa Senegal nyuma y'imyerekano yadutse mu bwicanyi no gusambura amaduka y'abantu bamuka muri Mauritania ku munsi wa mbere. Ugo ruhagarara rwadutse nyuma yaho hiciwe umurovyi w'umunya Senegal yarashwe n'abasirikare ba Mauritania bagenzura inkengera z'ibiyaga. Leta ya Senegal yaranegwe yivuye inyuma ubwo bwicanyi ariko isaba abanyagihugu bayo kuguma batekanye kandi ntibihore. Mustafa Dieng umunyamabanga mukuru ishamwe ry'abarovyi muri Senegal yatangaje ko bubaye ubwira kane abanyesenegal bicwa barashwe n'abasirikare ba Mauritania. Imigenderanire hagati ya Afrika na Amerika abakuru b'ibihugu bya Afrika bazabari baramaze gutegura urwandiko rusaba Perezida wa Leta Zunze za Amerika gusaba imbabazi ku majambo yoba yaravuze kuyo mugabane wari ari umugabane urimo ibihugu yoba yarise vy'amazirantoki. Amakuru ava mu muryango umwe bwa Afrika havuga ko urwo rwandiko rwateguriwe mu nama yabo bakuru b'ibihugu mu nama iheruka kubahuza. Urwo rwandiko rero rwagabisha ruvuga ko amaca kubiri yo bari muri Trump hamwe n'inyifato yiwe yo kwanka abimukira baturuka mu bindi bihugu bishobora gutosekaza amasezerano Amerika yagiranye na Afrika mu mice itandukanye. Ariko umuryango umwe bwa Afrika wahisemo kudasohora urwo rwandiko. Urwo rwandiko rero rwavuga ko kugwete Trump yanditse ku itariki ya 25 z'ukwezi kwa mbere yavuga ko asonera Afrika kandi rwavuga ko sekretari wa Leta Zunze za Amerika ategekanya kugendera Afrika mu kwezi kwa gata. Trump kandi yarabonanye na Perezida Paul Kagame w'u Rwanda mu nama yerekeye iby'ubutunzi ku isi yabereye Davos mu ndwi iheze ariko ibyo byose ntivyagarutswe ko. Radio Ijwi ry'Amerika muratwumva kuri FM 94 n'ibice 9 na FM 95 n'ibice 2 mu Burundi no muri Republika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Mu Rwanda naho tukumvikana kuri FM 104 n'ibice 3. Ahandi mushobora kumva ibiganiro byacu muca ku rubuga rwa internet ariyo @ radio yacu voa@.com no ku rubuga rwa Facebook adresse yacu ni voa radio yacu. Ikiganiro ni wanyu mu ntara.
Iwanyu mu ntara. hanyu mu ntara
ni kiganiro kibashikiriza makuru avugwa hanini mu ntara no mu makambi y'impunzi z'abarundi ari muri Tanzania mu Rwanda muri Uganda no muri Republika Iharanira Demokarasi ya Kongo
hanyu mu ntara
nakajyo ijuje Amerika ari humunyagihugu ahaherere kugatumba mikambi kugira yagira abantu kwabayeho mu buzima bwiwe bwa minsi yose
hanyu mu ntara ni cyanyu.
Nongere ndabahe ikaze nchuti bakunze biju ya Amerika kuruno wakane niho hashingurwa na iteka mufaso ni Therese Bandushubwenge umuvyeyi w'incungu ya demokarasi y'Urundi Perezida Melchior Ndadaye. Nyakwigendera Therese Bandushubwenge yashinguwe ku mutumba Murama ni ku rugo rwiwe muri komini ya Bihanga intara ya Mwaro. Ku murongo wa telefone ndi kumwe n'umenyesha makuru w'iju ya Amerika Raymond Zimana ariko arakurikiranira hagufi uko bigenda. Raymond, amahoro ngaho imwaro.
Amahoro neza Diane.
Muri kano kanya tuvugana mugedejehe imihango murimo. Raymond? Umenyesha makuru wacu Raymond Nzimana, turumva tutabandanije ku muronka ariko twari kumwe kugira ngo ashobore kutubwira ibyishingurwa rya nyakwigendera mufaso ni Therese Bandushubwenge umuvyeyi w'incungu ya demokarasi y'igihugu cy'u Burundi Perezida Melchior Ndadaye. Mugenzi wacu Raymond Nzimana ntidushoboye kumutora, turaza kugerageza kongera kumwakura ahari imwaro kugira ngo tugaruke kuri no nkuru. Ejo gya Amerika Washington DC mu Kirundi no mu Kinyarwanda hari umurwi w'abantu 17 bandikiye umukuru w'umurwujeje gutegura amatora mu ntara ya Kirundo bamutura ikibazo cy'uko barenganijwe basigura ko akazi k'abazokora rusansuma rw'abazotora kahawe abavuka handi bobo bakibagirwa ikibazo camoko na kunco nyene kiriko kirazamugwa. Umenyesha makuru wacu mu Kirundo Jean Bosco Ndarurinze hadufite ibindi kuri no nkuru.
Bamaze kubona ko akazi ko gusasuma abazotora ku mutumba bavuka ko kabakiye mu minwe, abo bantu 17 bavuka ku mutumba wacumva muri komine ya Kirundo bahisemo kwandikira urongoye umugwi ujejwe amatora mu ntara ya Kirundo. Umwe muri abo aratubwira bimwe mu byatumye bamurungikira iryo kete ryanditswe ku itariki 28 z'ukwezi kwa mbere kwaraye kurangiye.
Mucumva ntanumwe bashoboye kwa bokoramwe aze gukora ko mutumba kandi ari mvukira za twaravuze yuko muri appel d'offre senior yaratanze ko abantu bashobora gukorera ku mitumba bavuka ko hariho nakandi nakandi gace ka gatanu kavuga yuko abantu babarigeze gukora mu matora cyangwa bagakora ibindi bintu bisa navyo yuko iba ba priority kugira ngo baze bakore mwiyo rusaso. Ibyo byose nta na kimwe biso twaragiye ahantu bamanitse abazokora iyo rusaso turatangara tubonye atanu umwe wacu arimo kandi bari badepoje.
Uyu mugemewe ari mu bateye igikumu kuri uru rwandiko avuga ko atamvo n'imwe yotuma abavuka kuri uwo mutumba bose babura akazi.
Jya kuko ndabizi twaradepoje turi abantu barenga 18 hanyuma rero natwe turafite ama diplome twarize nk'abandi kandi nabo nyene bahaye kuba mutumbi wacu. Harimo abo twiganye cyangwa se twahereje rimwe, twashaka gusaba yuko natwe iwacu iterambere ntitworibura kandi imigambi natwe turayifise mu mutwe kandi turashoboye. Niba bishoboka rero natwebwe boraba tukaja ruhande y'abandi kubera natwe turafise ubwenegihugu nk'abandi.
Mu gusaba ko ivyakozwe bisubirwamo barashikiriza impamvu z'ingene ibikorwa vy'amatora bishobora kutagenda neza kuri uyo mutumba.
Abantu badashaka kuva ku mutumba bageze mu gihe cyo gutanga ry'amakarata kuko urabona ko nk'uko twavuga barongoye centre ategereza kuba neza yire mahantu abo bantu bashobora kuba baturuka aho batuye. Nashe gituma rero tubona yuko nk'ubu bazanye umuntu atavuga kuri uwo mutumba mu gihe cyo gutanga ayo makarata kubera bamwe bamwe usanga ari mu bikorwa runaka bikabagora kwashika. Bizosha bigorana kugira ngo ayo makarata atogwe nk'uko vyategerezwa. Twebwe rero twasaba yuko kabisa n'imiburi yuri hatizwa kuba nko muri abo batanu hakamwe nka bane basi ndatse kugira ngo tarafe ibintu byagenda neza.
Pascal Mana ariyo arongoye umugwi ujejwe gutunganya amatora mu ntara ya Kirundo CEPI avuga ko badaha akazi umuntu atabishoboye ngo nuko avuka kuri uyu mutumba. Asigura ko umutumba ushobora gukora ko abahavuka bose mu gihe babishoboye cyane bakava ahandi mu gihe abahavuka atanumwe abishoboye. Manariyo avuga ko baraba ko uwasabye akazi ari umurundi imbere ya byose, ko afise urupapuro rw'umutsindo kandi ko atagira akazi. Bitaye ko uwarongoye SP Kirundo avuga ko abahawe akazi bose ari abanyakirundo. Asaba abafise akangonongono ko mu gihe babonamwo ubudakwije ivyo bisabwa ko bobimenyeshe. Kiretse abo bashikirije ivyo basaba mu nyandiko zicese, hari n'abashikirije amakenga mu nyandiko biciye ku mbuga ngurukana bumenyi. Ivyabonetse n'ivyo muri komine ya Bugabira, aho abakwiragije ubwo butumwa batashimye ko ibiro vyandikiro bimwe bimwe bigizwe canke biguriye ko ubwoko bumwe. Ivyo vyatumye umuhuza w'abarundi agira icyo abivuze ko aho yari mu kirundo kuri uyu wa gatatu. Edouard Nduwimana yavuze ko abashira amoko imbere bagamije gutera icuka kibi.
Batubwiye yuko nibugabira ko abagiye muri sesi mu kwandika abatutsi bonyene ikibazo kihiye boba yabasaba bundi nimba basanga ari ubashomereye gusumba abandi bugabira ko bavuga bati baragira n'abashomereye n'ababangaha bagasanga nibo benshi bari bahari ikibazo kihiye. Ariko uno munsi abantu bashakira ikibazo ziranyazwe biracitse abatutsi bariko abantu bari kwandika ibugabira ugahiga uwo muntu ugiye kurana urwo rupfundo baba bafitiye abo batutsi cyangwa ugahiga uri kata. Ibyo byose ni ibyo gutera icuka kibi mu bantu. Ariko gutuma mwe nk'abateje intwaro mu nda kuhagarira amagambo mukahagagira abateje intwaro cyane cyane imwe mu nda kuremesha abenda igihugu.
Umukuru w'umugwi ujejwe gutegura amatora mu ntara ya Kirundo asaba afise amakenga ku vyo gutanga akazi gusiguza ku migwi y'amakomine kuko ariyo yakoze igikorwa. Ariko gushika ubu Pascal Manariyo avuga ko bigaragara ko batanze akazi bisunze amategeko. Anasigura ko bitari byoroshye kuko abatagira akazi bazanye amadosiye ari benshi. Akarorero ni muri komine ya Busoni aho ku bantu 245 bari bakenewe bakiriye amadosiye arenga 2,300. Mu Kirundo mu buraruko bw'u Burundi, Jean Bosco Ndarurinze, Ijwi rya Amerika.
Jean Bosco Ndarurinze arakenuye cyane kuri iyo nkuru. N'ubu ntiturashobora gusura gutora umunyamakuru wacu Raymond Zimana hari mwaro gushingura umufasoni Therese Bandushubwenge, umuvyeyi w'incungu ya demokarasi y'Uburundi Perezida Melchior Ndadaye, kugira ngo atubwire aho imihango igeze. Ariko tumutoye turaza gushobora kubabwira aho bigeze mu kurindira. Tubanze tuje mu gisata c'agateka kazi na muntu tubabwiye ivyicegeranyo c'ishirahamwe riharanira agateka ka muntu n'abapfungwa APRODH casohoye ejo mu nyamenyeshamakuru Ijwi rya Amerika i Nairobi. Eloge Wirikaneza yagiciye irya n'ino. Eloge, amahoro.
Amahoro neza Diane.
Ico cegeranyo muri rusange kivuga iki?
Muri rusange ico cegeranyo Diane kivuga ko umutekano ngo wakomeje guhungabana mu Burundi mu mwaka w'2012 nk'uko byari biri mu myaka ibiri iheze. Ikavuga ko abantu 554 n'imiburiburi aribo cagize ko amatohoza bagandaguwe abagera ku 222 barahohoterwa babarezwa igufa nayo abarenga 200 barahagarikwa hadakurikijwe amategeko. Mu gihe icyo cyegeranyo cyemeza ko abantu 553 baburiwe irengero baranyuzwa.
Hari ico muravugana n'ubutegetsi bw'i Bujumbura canke ubushikiranganji bujejwe vy'agateka kazi na muntu?
Ego mediane, mukanya gahegemeje kuvugana n'umushikiranganji w'agateka mu Burundi Martin Byabandi, aho avuga ko bibabaje cyane kubona abantu babandanya bavanga politike n'ibijyanye n'agateka kazi na muntu. Aha asaba mbere amashyirahamwe yaba n'aya ya PRODH, mbere muzi ko ya PRODH iri mu mashyirahamwe yakakenewe na Leta y'u Burundi, ko yokwigora akagerageza kubaza inzego z'u Burundi uko ibintu byifashe. Kuko avuga ati twe dufite inzego kuva ku mitumba gushika ku mugwa mukuru, tugira amatohoza, tukerekana ibyegeranyo ku mezi atatu, atariko aba bantu biboneka ko baba bafite izindi ntumbero za politike, bakavanga ibijyanye no gushaka gutembagaza ubutegetsi buhari no kubukura n'ikibazo cy'agati y'akazi na muntu. Ntakanda ko ata abantu bapfa mu gihugu ku bw'impamvu zitandukanye nk'uko biba no mu bindi bihugu, ariko avuga ko aha harimo gushikuza gukomeye cyane, kandi atakindi kibituma atari uko ngo aya mashyirahamwe aba yifuza ko ibyo ashaka aribyo bivugwa.
Murakoze cyane rwose Roje Wirikaneza, urabandanya ubikurikiranira hagufi, hama turaza kongera amakuru yacu yo hanyuma.
Urakoze nawe Diane.
Mukanya n'akajisho dukwitiza ku mbuga ngurukana bumenyi.
Cha, bijya bibi, biranuga nuko kwa rivyo.
Kandi bihu.
Ngo ni bihu kandi na vyisomeye.
Ndakubwiye kwa tarivyo.
Nivyo. Nivyo.
Eka sivyo.
Dupingi. Dupingi. Utangike.
Mupinga. Umvirize Ijwi rya Amerika.
irabeshu zigihuha ikabaha inkuru y'imvaho.
Uno munsi rero inkuru yiriko iraca ku mbuga ngurukana bumenyi cyane ivuga ko umushikiranganje w'indero mu gihugu cy'u Burundi yo barafashe ingingo yo gufuta amakaminuza atanga inyigisho ku mugoroba. Insiguro ni ukumenya abanyeshuri baronswa budafashe. Abatari bake baribaza nimba iyo ngingo hari ukuri canke ko baba baramurengeye akarimbi. Mugenzi wacu Bujumbura Diane Ndonse yaducukumburiye utwo tubazo twose aratuduhera kwinyisho.
Nubwo ku mbuga ngurukana bumenyi havugwa ifutwa ry'amakaminuza yigisha ku mugoroba, siko umushikiranganje w'indero Janvier Ndirahisha abivuga. Icyo bikoze afise umutima uhagaze kubw'amategeko adakurikizwa. Amwe muri ayo ni bisibo by'umurengera ku banyeshure, ari nacyo gituma avuga ko ari kibazo kizokwicarigwa. Kubera afise mikro, nashaka mvuge ibijanye n'inyigisho zo ku mugoroba, ngira tuzobironkera kanya. Inyigisho zo ku mugoroba ziramagaritse umutima. Uburyo bwo kwigisha bwa BMD budasaba kwigisha uko tutahora twigisha, tukabaza uko tutahora n'ibindi. Ariko duhakwa kubura abanyeshure batonda mu ishure. Bigenda gute ngo umunyeshure akorera mu cankuzo kuva ku wa mbere gushika ku wa gatanu, ariko akaba yiyandikishije muri kaminuza ngaha? Ni ukuvuga ko yategerezwa kwiga. Mpora nibaza kenshi kumbure yuko abafise indege idasanzwe muzana. Mejeje akazi isaha 9 z'umutaga, noja kwiga i Bujumbura gute hanyuma nkiga ku wa gatandatu gusa, hanyuma nkavuga ngo inyuma y'imyaka iyi nzoronka urupapuro rw'umutsindo? Ubu ndabihakanye, ndabihakanye kuko uko sukwiga. Nico gituma mvuga ko hazobura abanyeshure mu mashuri. Rero hariho amategeko agenga inyigisho, hariho ibisibo by'abanyeshure. None amategeko bakurikizwa by'ukuri mu mashuri ya kaminuza? Ivyo yabivugiye mu ruganda rwo guhanahana ivyiyumviro rw'abakorera mu gisata cy'inyigisho za kaminuza kuri uyu wa kabiri w'indwiheze. Uruganda rwari rugamije ishigwaho ry'ingene hobaho uburyo bwo kuvugana hagati y'ubushikiranganji nabo begwa n'icyo gisata, ari naho hashobora kuba haravuye ayo makuru amurengereza ku byo yavuze. Uko biri kose, bamwe mu ndongozi z'amakaminuza yigenga bavuga ko ayo makenga y'umushikiranganji yumvikana. Umwigisha Ngayimpenda Evariste arongoye kaminuza yigenga y'ikiyaga Tanganyika avuga ko inyigisho zo ku mugoroba bazihagaritse kubw'utunenge twibonekezamwo, hamwe n'utujanye no kwandika abatabifitiye uburenganzira, ahandi naho inyigisho zigafata ikiringo kinini.
Tugitunganya izo nyigisho, ico twakunda gupfa n'abanyeshuri kwari uko imyaka iteba. Je nkababwira nti naho twonyarutsa gute aya mashuri yo ku mugoroba, ntushobora guheza umwaka mu mezi adashika 18 gukurabona mwiga umwanya muto. Ku mugoroba mufite amasaha make, aho mushobora gukwiza amasaha ni ngo ku minsi y'amakonje cyangwa kuwa gatandatu no kuwa mungu. Mbere n'abanyeshuri baratugora ko baza kwiga kuwa mungu kuko bafata ko ari umunsi wo kujya gusenga, hama nibashaka kuza kwiga cyangwa kuza gukora ibibazo. Byaratugoye cyane kugira tubibumvishe. Ayo makenga rero arafite icyagaze ko amakenga niyo gusa kumbure inyishu niyo umuntu yorondera ukundi.
Hamwe ikibazo cy'inyigisho zitangwa ku mugoroba cyo kwicarigwa huko umushikiranganje w'indero yabivuze, hagafatwa ingingo yo kuzugara. Umwigisha Ngayimpenda Evariste abona ko itoba inyishu nziza afatiye ku majambere tugezemwo.
Ubwa mbere bwobwo amakaminuza ku mugoroba si mu Burundi gusa, ku isi hose ariho. Ubuhoho bigeze kure, urabona hari nabiga a distance batarinze kujya gucumbika aho biga. Urumva rero mu majambere y'ubu ibyo birimo. Rero kaminuza ku mugoroba ubwayo simbi, ikibi nabayitunganya nabi. Jereyo nibaza yuko ke muri cyo kibazo no gusaba amashuri atunganyizo za kaminuza akikubita gashi mu kwandika ababibereye, hanyuma mu kuyaha umwanya ukwiye kugira ngo umwaka ushobore guhera guko nguko nabivuze biga umwanya muto.
Nkuko bisanzwe tubasomere ibyo bamwe n'abandi banditse ku mbuga ngurukana bumenyi. Duhere kuri uyu avuga ati nikuraba haganyanyugwa ubwo buryo bigamwo kuko numushikiranganje kandi arabifitiye uburyo. Uyu nawe ati emwe, ubu rero abo bari bakeneye guha akajyo ko kwiga ayo makaminuza bayarangije ntibashobora kwiyumvira ku bandi. Hari n'uyu yanditse avuga ati uko biri kose ayo makenga yiwe afise icagamije. Tubandanye n'uyu yanditse ati twese twarize turazi cyari cyo kwiga gukora akazi n'amashure ntibijana wica kimwe ugakiza ikindi uwiga yige ukora kore mugabo ntakore bibiri cyarimo uyu nawe asa n'umwunganira ati urakoze mugenzi mu bisanzwe iyo uravye agasomwa ku munyeshure yize kaminuza haba mu gifaransa cyangwa mu kirundi ni ucubona ko inyigisho zimwe zimwe zikwiye gusubigwamo tubandanye n'uyavuga ati igisha tanga ibibazo nyabyo bacunge ha muhezo utange amanota ajanye n'ibyo banditse igihambaye sukuraba iyo umunyeshure ya java n'ibirometero yagenze tugarukirize kuri uyavuga ati kuja kwiga kaminuza ugenda ukuze ushobora no kuba uri serugo canke inarugo bivuga yuko benshi arabakora ubuze n'inyigisho zashizweho mu ntumbero yo kongereza ubumenyi ku bakozi bacu no kubashira ku gihe mu bumenyi bugezweho hamwe izo nyigisho rero zotangwa ku murango gusa ubumenyi buzohava bugenda busubira inyuma uravye akamaro k'izo nyigisho n'abaziga ku isi yose n'ukuri nta ngorane n'imwe bitera mu bumenyi igihugu gitegerezwa kuronderera ingorane ahandi Ibujumbura, Diane Ndonse, Ijwi rya Amerika.
Ijwi rya Amerika, Washington DC, mu Kirundi no mu Kinyarwanda, igenekerezo rya mbere kwezi kwa kabiri k'umwaka utashe, igihugu cy'u Rwanda kirahimbaza umunsi w'intwari. Umugenzi wacu mu Rwanda yahiki bagira ubusa yadukurikiraniye uyo muhango.
Ahani kujichumbi chinu wa rilembira mukarele kagasa umumuji wa chigari ahaviri umuhango kurwe gorgu jihugo kwizi hizumunsi winuari. Numuhango witabiri wenabatige tiba kome ibaranga ajwimbere numukuru jihugo poru kagambi. Numuhango waranzwe no gushirindabyo shingu wabaji zguinuari zu Rwanda. Nikunshuro wa makumyaviri nakanu Rwanda kwizi hizumunsi. Namgiru kwa rame zavuji wa hashingu wabaji zguinuari. Urete gushirindabyo kujichumbi chinu wa ri. Jakuzgue na preza kagame nukuri ya baha garari ibi huku vijabo Murgwanda. Numuhangu wa mazimi notijera muri ringu hitu humuza. Muri umuhangu wa tambu kakuri televizio na radio vijiji huku. Bgana deo musumunya mawanganshingu wa wikurwa urugwe gorugu inu wa rizi jihugu. Imidari ni mhetabjishi mge. Yatangaje kukuri inshuru butunga kubutuku wa ribureba chanuru vijiruko. Bararusa wakuba chila kubiriho.
Turabwira cyane chanuru vijiruko. Kuko butuku wa nibugu guba chijihugu, nibugu buchirinda, nibugu buchuba kakajitezi mbere. Turabwira yero cyane chanuru vijiruko ngo. Rurindi byagezweho guba chile kubiriho. Turebe imbere twubake n'ejo heza abanyarwanda twese.
Bgana deo musi. Arashimangira impamvu hibanzwe kuruta ku rubyiruko
burya y'abantu bubaka bashaka ibintu bizarama ibintu bijye imbere ibintu bizafasha n'abazavuka nyuma y'abariho uyu munsi rero turavuga urubyiruko ko urubyiruko n'u Rwanda rwa none ni u Rwanda rw'ejo nubwo ngo mu bikorwa dukora uyu munsi bafitemo uruhare rukomeye ariko no mu gihe kizaza bazabigiramo uruhare rukomeye ibyo dukora byose rero ibyo tubaka byose tugomba ko dutekereza kure bikaba by'igihe kirekire n'ibi bya none gusa cyangwa ejo hafi gusa no gutekereza kure tugomba rero kurera tugomba kwigisha tugomba guha ubushobozi abakiri bato kugira ngo bazakomereze aho bakuru babo bari bagejeje
ku munsi nk'uyu kandi urwego rw'intwari z'igihugu imidari n'impeta by'ishimwe rusanga igikuru ari ukuzirikana gukunda igihugu
ngira ngo ikintu gikuru twakura muri uyu munsi twakwigisha abakiri bato ni umuco wo gukunda igihugu ni umuco wo kwitangira igihugu ni umuco wo kugira ishyaka ni umuco wo kugira umurimo unoze umurimo wose ukoze aho werekeje amaboko ukaherekeza ubwenge ukaherekeza n'umutima ukakora utekereza umusaruro utekereza ibyagirira akamaro abanyarwanda twese ndetse abatuye isi twese duhereye ku Banyarwanda n'Abanyafurika umva rero ni za ndangagaciro zose zingira akamaro dusanga mu muco w'Abanyarwanda twifuza yuko abantu bose bagira izabo zikabafasha aho batuye aho bakora zikanabafasha mu mibereho ya buri munsi kugira ngo turusheho kujya imbere
mu byiciro bitatu by'intwari zibukwa kugeza ubu mu Rwanda hari kiciro kimanzi kigaragaramo General Major Fred Gisa Rwigema azwiho ko yatangije urugamba rwo kubohora u Rwanda kwikubitura wanahasize ubuzima harimo umusirikare utazwi mu kiciro kimena habarizwa mu mwami Mutara wa gatatu Rudahigwa yibukirwa ku bikorwa byo kurwanya ivangura rishingiye ku moko ryari ryimitswe n'abakoroni harimo Kandagatu Wiringiye Imana wari ministri w'intebe ku butegetsi bwa president Juvenal Habyarimana Rwagasana Michel Félicité Niyitegeka n'abana b'Inyange banze kwitandukanya bishingiye ku moko mu ntambara y'abacengezi mu 1997 mu kiciro cy'ingenzi kugeza na magingo ya nta muntu ugaragaramo ubutegetsi buvuga ko hagikomeje ubushakashatsi bwo kureba bashyirwa muri iki cyiciro uyu munsi wo kuzirikana intwari wanabaye ku rwego rw'umudugudu dukomeza ubutwari twubaka u Rwanda twifuza niyo nsanganyamatsiko kuri iyi nshuro aha bagira ubusa ijwi rya Amerika i Kigali
Eric bagira ubusa arakenuye twasubiye rero gutora mugenzi wacu Remonzimana Ahadi Imwaro mihango yo gushingurana iteka mu fasoni Thérèse Bandushubwenge muvyeyi w'incungu ya demokarasi y'u Burundi Perezida Melchior Ndadaye Remo mugedejehe imihango yo guherekeza uyo mfasoni Remo mu di umurongo wa telefone urasubiye kutwankira muradutunga rero yo nkuru turaheza twigaruke ko mu makuru yacu yo ahanyuma tuko turasa nk'abasozera kino kiganiro inkuru rero yakababaro ku bakunzi b'umuziki wo mu karere k'ibiyaga binini umuririmbyi radio yamenyekanye ku ndirimbo ziwe zitandukanye harimo nka Sweet Lady uwo muririmbyi ava mu gihugu cy'u Buganda yitavye Imana mu gatondo kuno wa kane i Kampala muri Uganda uyo muririmbyi rero yitavye Imana amaze gusohora uturirimbo tutari duke turaza kugaruka mu makuru yacu yo hanyuma kuri bimwe mu vyagiye biramuranga ariko tumvishe kamwe mu turirimbo twiwe kakunze kitwa Potential
Simona Veniona Kalina Potential Pensa si si scana mangi Cali paese tu bianca Muse wazo oni subisika Muchi tenge Nangu muchi jambala Awe subisika Bambiri Bama kapita Si bama kaona Awe Ndawa patupi ndalama palipe Anzanga Chima ni kui Ni uza kia kendu beta Simu una veni una Kalina potential
Nuko rero radio azwi kuri ako kazina ariko burya izina ryiwe rya Moses Nankitije Sekibogo yari yavukiye mu gihugu cyo mu Buganda itariki ya mbere ukwezi kwa mbere nyene umwaka w'1985 ashengeye afise imyaka 33 yaramaze gusohora urutororokane rw'indirimbo zitari nke muri rwo harimo nk'ugwita Tonjagala no kuvuga mu kirundi sinshaka hariho kandi n'ugwita Ngenda Maso tuvuga ngo ni nka songa mbere canke nja imbere Turahojeje rero umwe bakunzi b'ijuru rya Amerika mwoba mwari mukunda radio n'uturirimbo twiwe reka turasigire kano karirimbo Diane Nahazwe na Innocent Kimenyi twifurize kuranirwa amahino mu byanyu
home, Kampala to Lusakai, good life, good life.